mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vy'uno munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virus ya corona. Muri kano kanya muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Zimezime mu ngingo nkuru nkuru zikigize. Mikambi ya Mutembere muri Tanzania hamaze gusoka itegeko risaba impunzi zose kwambara udupfukamunwa mu ntumbero yo gukinga ikiza cha virus ya corona.
Najyo nahise ndabaza kamwe bambwira ko ari igihumbi. Urumva ufise nk'abana 10 n'ibihumbi 10 musohoka ntayo tuja, nta kuntu twoca dutora nk'utwo dupokeye ngo tuje kutudandaza tuguremo izo maske.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari muri iyo kambi ya Mutenderi muri Tanzania, asigura kwishirwa mu ngiro y'iyo ngingo rizogorana. Iyo nkuru co kimenye yerekeye y'igitero cha grenade yaraye ihitanye babiri i Bujumbura mu Burundi ni mukanyi sasi. Imbere kuja ku idonido ya makuru yose duce ku masonga, mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwire ayagezweho ijya nino ku isi.
Igisata cyawo nikijejwe impunzi hasere gishikiriza ko imiliyoni 5 z'abanyagihugu bakuwe mu ngo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri abo umuliyoni 1,200,000 nabo mu ntara ya Ituri. Hasere gishikiriza ko injyane zifatiye ku moko hagati y'abarimyi bo mu bwoko bw'Abalendu hamwe n'aborozi b'ubwoko bw'Abahema zibandanya kwiyongera. Abagenduzi ba ONU batohoje ko agateka ka muntu kahungabanijwe inshuro zirenga 3,000 muri teritwari ya Jugu ibamwo Abahema mu minsi 60 iheze. Umuvugizi wa HCR Shakli Yaxley avuga ko ibitero hafi 50 ari byo biba ku munsi muri abo banyagihugu. Amoko y'Abalendu n'Abahima yamyashamirana kuva kera bafa ubutare bw'inzahabu na petroli biri mu butaka bw'iyo ntara yabo. Abasirikare batatu mu nteko za ONU muri Mali barishwe, abandi batatu barakomereka mu gatondo ka kare ko kuri w'Imana igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu catezwe mw'ibarabara. Muvugizi uwo mugwi wa ONU Olivier Salgado yashikirije ko abo basirikare bamuka muri Chade bari mu bikorwa byo gukizura mw'ibarabara ryo mu ikomine ya Agueloque mu buraruko bw'igihugu. Mali iri mu rugamba n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2012. Intambara zimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare hamwe n'abasivile baharurwa mu bihumbi. Umutaliyano kazi akoresha hamwe ryabagira neza yari yaranyujwe mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia ubu ari degembya. Silvia Romano yashitse Roma mu Butaliyano kuri uyu w'Imana inyuma yo kurekurwa hanze y'umurwa mukuru Mogadishu ku munsi wa gatandatu. Abategetsi ba Somalia bajejwe umutekano babwijwe irya Amerika ko Romano yatowe mu ishyamba hafi y'igisagara cya Afgoye ku birometero 30 mu burengero bwa Mogadishu. Uburyo yarekuwe ntiburatangazwa. Romano yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abataliyano imbere yo gutwarwa n'abantu bitwaje ibirwanisho mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2018 muri komine ya Kilifi muri Kenya. Ingene abo barwanyi bamutwaye muri Somalia gushika ubu ntibiramenyekana. Abategetsi muri Libya bashikirije ko abantu 3 bishwe, abandi barenga 10 barakomereka mu gutana mu mitwe gukomeye kwabaye ku munsi wa gatandatu mu karere ka Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Ibisasu byaguye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mitiga yononye ibikono bibikwamwo ibitoro by'indege hamwe n'indege zunguruza abantu. Leta ya Libya yemewe na ONU yagiriza inteko zishyigikiwe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye ibyo bitero. Ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biragabisha abimukira n'impunzi bafata ingendo mu ibahari Mediterane ko bashobora kuhasiga ubuzima. Bagiriza ibihugu bya Buraya ko bibandanya kubuza ubwato bwabo kurondera no gutabara abimukira bari mu kaga. Ibiro bya ONU bijejwe agateka kazi na muntu bishikiriza amakenga ku makuru y'ubwato butabara bwase gufasha abimukira bari mu kaga hagati muri Mediterane. ONU ivuga ko iyo nyifato iterwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na politike zabyo zibuza abatabazi bigenga kurondera no kurokora abimukira uni iterakamo kandi saba ko hugarukirwa umugenzo wamyeho wa kera kandi ugengwa n'amategeko mpuzamakungu wo gutabara abageramiwe mu mabahari Hano muri Leta Zunze za Amerika abategetsi b'igihagararo mu gisaka cy'amagara y'abantu muri presidence ya Amerika bahisemo kwishyira mu kibanza cyabonyene inyuma yo kuba barakoranye ko mu minsi heze nabanduye umugera wa corona abo bategetsi ni Stephen Hahn umutegetsi mu kigo cya Amerika gishinzwe kugenzura ibifungurwa n'imiti ubundi ni Robert Redfield arongoye ikigo gishinzwe gukinga no kurwanya indwara aricyo CDC mu funyafunyo hamwe na Anthony Fauci umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira abo bategetsi biyongereye ku mukozi ategurira Perezida Donald Trump ibifungurwa hamwe na Kathy Miller ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro by'icegera cya Perezida Mike Pence batowe ko banduye bompi Perezida Donald Trump hamwe na Pence bama bipimishije buri munsi ariko ibipimo byabo byerekana ko batarandura
arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru ndahibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwebwe muri mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaha ikaze amakuru tubafitiye muri kano kanya tuhahere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi abantu babiri baraye baguye mu gitero cha grenade cagabwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abagera kuri 8 nibo bakomerekeye mu ico gitero ibindi na mugenzi wa Celoje wirika neza
ico gitero cyabaye nk'isazi 2 n'igice z'ijoro cyabereye muri quartier yitwa Twinyoni muri zone Kamenge commune yanahangwa mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kikaba cyabereye ahantu harakabare amakuru ya Amerika yahawe n'umwe mu bafite inshuti zari muri ico kirabo nuko bene kugira igitero baje mu modoka ari itagira imparati bongera abajanwa nayo bahejeje kwiha inkumbi aya makuru nyene yemeza ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima abandi 8 barakomeretse bajanwa kuvurirwa mu bitaro by'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu bihe by'amatora mu Burundi harakunze kwibonekeza ihungabanywa ry'umutekano twashatse kumenya niba ni igitero cyo kuri uyu w'Imana cyofatwa muri uwo murongo maze tuyibazaje ha Hakizimana atwashyira hamwe Folicone F rigwanye kimenyane n'akamwana wa mama mu gihe yaravuye aho cyabereye
twebwe twibaza ko mishama turongoye ibyara bibaye ntitwovuga ko ufitaniye isano n'amatora mugabe kigaragara nuko ubukozi bw'ikibi bwo gusanga hari hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronka inyigisho zibi kugira bahungabanye agateka kabandi n'acyo cyuma kuzina rya Folicone F dushima uno munsi ngene ibintu bimeze yatukiyamiriza wowe se yo afisi agatima katariko agatima ko gutoba amatora ariko turizeye ko inzego z'umutekano zihari kugira zicungere Burundi n'abarundi turizeye ko rero ibi bihe by'amatora bizogenda neza turizeye ko amatora azogenda neza n'acyo cyuma twagira dufate kano kanya tunahanure na cyane cyane abanyamigambwe kugabanya amajambo atari yo amajambo bibugwanko agize umunsi ashikirizwa aho usanga mu manama cyahe mu bikorwa byo kwiyamamaza hari abantu bahamagarirwa rwabo gukubita urundi mbere ugasanga n'urwaruka rwakoreshejwe rwategereye urundi ari nacyo tuma dusaba ko buri muntu wese yokora ibyo ajejwe agakora yubahiriza amategeko muri byose akirinda icyo cyose cyotuma gihungabanya amatora abarundi badatekanirwa
mugabo ni muho mwizero ntibibuze
turabona ko gusa ibihe turimo ari bihe abarundi bamaze gutashya cyo demokarasi ari nacyo tuma duhamagarirwa rwaruka kwirinda umunyepolitike wese yotuma abakoresha bitari byo kuba ibyo guteragira nade cyangwa ibyarabaye twibaza ko nubwizi bwana twibaza ko inzego zibijejwe zo bifata mu minwe maze gakurikirana kandi azakoza ziko zirakurikirana ababikoze gutyo ntihabe kudahana kucanye uri twizera ko abarundi azonda yafatanye mu nda mbere tukabishima n'ingene ibikorwa mu Burundi bikoragenda tukabishima n'ingene umutekano n'amahoro biri igihugu
abateye n'abasize ubuzima kugeza igihe twateguriye inkuru umwidondoro wabo ntibari bwamenyekane gusa hari ababa hafi y'ikirabo catewe bavuga ko gikunda guteramira ko bamwe mu bakozi b'iperereza hamwe n'intwazangabo zo mu gipolisi eroje uri kane
tukiri ku makuru avugwa mu Burundi impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu makambi arimo abarundi muri Tanzania ariyo Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu kiringo kidashika umwaka bake muri abo bari mu mabohero atandukanye abandi nabo nta wuzirengero ryabo ababangamiwe cyane nabahoze mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi igihe batari bwahunge ivyo vyemezwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania mu Rwanda no muri Uganda ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania mu Rwanda no mu Buganda Coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés CBDH Vicar mu gifaransa ruvuga ko iburabuzwa y'impunzi yarenze urugero cane cane mu gihugu ca Tanzania iryo burabuzwa rishingiye hanini kubanyuruzwa bakagenda mazima yongo Leopold Shirangabo icegeye cyutwara ugurunani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze
Makuru twashoboye kuronka mu NCBDH Vicare mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta Nyarugusu na Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 2 banyurujwe ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane kuburyo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro bakabatwara kubafungira ikibondo bacha batwara mu Burundi ibyo bakoze arumba nyine ni bo babizi ariko abagaruka baba bake hano nabandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje kwari nk'abantu kwari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica ariho bamwe bashoboye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe bakaza bakubiswe bakaza utakimenya by'ukuri ko ari abantu urabyo ibintu bakorewe abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta usanga ari abantu bahora ari abasirikare usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu
abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi
ababanyuruza rero ni abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi abandi bakaza bava mu Burundi ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari mu migwi y'abasuma mu migwi y'abagwanyi twere twari twarabasabye turabwira ati rero tuti ni murabe mu bakiriru imanza mu barekuri ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko habera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungewe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuneka ruko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye
igihugu cha Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkozi z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba 3 y'abarundi
abakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja
atizo mpunzi zifisi ungeso zihagarike vuba bahunzi wabo kubera injyane bagizemo uruhara ahasaho kuzana izo njyane ushitse ngaha icara utekereze by'ukuri wiyemeje guhunga igihugu cyakwibarutse ukaja handi emera utekereze ntiwigira umuhinga harabahunganya ibigwanisho hari n'abatwicira ibikoko bashaka inyama ibyo ntidushobora kuvyemera ngaha birasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki
birisimamie hili kikamilifu.
Abashingwa manza bakurikia na ibya mhoza makungu bagizuru na nikavib wabona kwicho gihugu kiliko kila honyanga matege kwa mhoza makungu akingiri mhonzi nga masezirano jijeneve yomu mga kawigi umbikime ama janichiri na miungitano nari mge metre Gustave Niyonzima itege atutuwa rakavib ati Tanzania jitegure kuzo bibazgwa imbere ya masenare mhoza makungu
no kuribi baganda gurabano bakoribi indi ayo masezirano arahubasha untunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpunza makungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mugashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zokwitura sentare yo muri bibihugu by'ubuseruko baca kumashira hamwe mesha tandukanye nakavibirimwo utaka ayo masentare kugira babuzuritse.
Ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi bwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze. Kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazi na muntu mu makambi bagatangazo n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania.
Ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi rungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania rero ni ibintu birimwo amahinyu menshi cyane tubona yuko atagushaka
basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda, Kongo n'Uganda. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari abanyagihugu mu karere ka Rusizi mu Rwanda basaba inzego z'ubutegetsi kubatezurira bakaja kwimbura imirima yabo barimye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bavuga ko bafise ikibazo cyo kubura ibitunga imiryango yabo. Ibindi na mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo.
Ifungwa ry'imipaka kubera COVID-19 ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa, ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze. Ku mipaka igera kuri itatu ihuza u Rwanda na Congo wambukiye mu karere ka Rusizi, ahahoze hanyura babarirwa mu 1,000,000 buri munsi, ubu nta n'inyoni itamba. Benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza ni abakoraga imirimo ya banyakabyizi. Muri abo banyakabyizi harimo n'abahingaga mu masambu ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa Bugarama Kamanyora. Abo barimo ibyiciro bibiri, ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga, ndetse n'abari bahafite amasambu yabo yo baguze cyangwa se bakodesha ku bene gihugu. Mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje, abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira n'ayo bamira.
Bahinga muri Kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati, ibyo byose nyine turahombye page tuguze amafaranga tukatisha imirima, kamara kwatisha imirima twati ntweza tuzishyura amatsinda. None rero amatsinda tugeza ubwishyu aho bwishyu bwari buri hari muri Kongo.
Ibishyimbo byanjye ndi kuba telefone akambwira ko bihari kandi byumye, nanjye rwose mu rugomerewe nabi nkeneye kuko nanjye mwaduha igihe cyo kubisarura ibishyimbo n'imyumbati, ibigori byo ntibirere.
Nanjye nanyuze muri Kongo aho bita mu Rubarika, ariko kubera nyine ingwara yaje yabaye tukirimo hano mu Rwanda ari imyaka yahezeyo ubu ngubu cyakora ibishimo bibi yarapfuye
igice kinini cy'aba banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri Congo nabava mu mirenge ya Bugarama muganza gikunda mvura na nzahaha ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa Bugarama Kamanyura nka Kamembe ndetse na Mururu Ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri Congo ahitaruye ingo zabo
imirima ya hano mu Rwanda iwacu yari ihenze abaturage kenshi bomokaga hakurya kuko ariho amasamba aboneka bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse bariyo bahinga ni benshi cyane hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo ahari ngo hageraga mu gitondo mu myaka yashize mu gihe cyashize koroni itaraza niwe wari kubona ko abaturage ari benshi cyane none rero iki cyorezo kimaze kuza imipaka yarafunzwe
iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye ubu barimo kwicira isazi mu jisho mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi
inzara iratwishe ari inzara y'amafaranga ari inzara y'ibiryo nakazi nako byose byaratunaniye ntaka nta dufite
impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba kubera nyine ingaruka dufite nuko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze
dufite inzara miliyoni kandi twarahinze ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira
abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka bakajya gusarura imyaka bahinze
iyo dushaka ko badufasha nyine nuko baduha niba igihe gitoya niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi tugakuraho ibyo twari twahinzeyo bakomeza nyine kuri kwirinda ni kandi turabishoboye
nimutubabarire ibyumweru bitatu tujye kubisarura dukuragura inzara ntitwice inzara yatwishe rwose iratwishira turembeje mana we ibyumweru bitatu ari byo mutubabarire tujye kuzana imyaka yacu rwose bimwe bagiye babisarura ariko tugiye byasigaye twabizana nk'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose
tahandi twahinze mu Rwanda ntaho ni muri Kongo twasize umutungo mudoreze nk'ibyumweru bibiri dusarure imyumbati n'ibishyimbo imyumbati turarandagura n'ibishyimbo tuvaneyo ubundi bongere bafunze
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi Bwana Kayumba Ephrem ni uyobora karere ka Rusizi
kibazo twaracyakiriye ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira bwo kujya gusarura imyaka yabo birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi ubwo turategereje ikizavamo
hari icyizere muhawe ndakugira ibiganiro byagira icyo bitanga vuba
mbo birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu dutegereje ikizavamo ihabije cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha
ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina wabo bahinzi bafite amasambu muri Congo ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana abo bakavuga ko guhinga muri Congo byabahendukiraga kubera amasamba ahendutse gukodesha ugereranyije no mu Rwanda mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
nari nabiciye ku masonga nk'itangura mu ikambi ya Mutenderi iri muri Tanzania hamaze gusohoka ingingo isaba impunzi zose ziri muri iyo kambi kwambara udufukamunwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona gusa impunzi zahahungiye zisanga ari ingingo izogorana gushira mu ngiro mugenzi wacu James Jovin yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zimubwira uko ikibazo cifashe
Eka ubwo ibyo bintu batubwiye ngo kira muntu yimenye ndakubwiza ukuri aha baratwishyuye kubera nka twebwe impunzi nta buryo dufise bwo kuronka izo masi
Kajyo nahise ndabaza kamwe bambwira ko ari igihumbi urumva ufise nk'abana cumi n'ibihumbi cumi musohoka ntayo tujya nta kuntu twoca dutora nk'utwo dupokeye ngo tujye kutudandaza tuguremo izo masi
wasaba inyigisho cyane cyane ko ari zo zokorwa cyane mu bantu
hakaba n'ibikorwa kuko bashobora gutanga inyigisho bo bagaca amafaranga kuko basanga bari ku kazi bakinjiza amafaranga mugabo tukabona n'ibiriko birakorwa yuko bishobora kutuhumuriza mu gihe umugira wo dushikamo
nk'abajya babugejwe amagara y'abantu ko bo dufasha bakaturuza izo maske kubera nka twebwe abireranya abana bashobora gusanga dufise imiryango ko ingana niko rero n'ubwo bu maske busanga bungana ari cumi buba cumi ari mirongo ibiri ufise umuryango wa mirongo ibiri ni mpakurondere ubwo buntu mirongo ibiri rero kubera ubukene dufise nta kuntu tworonka ayo mahera yo kugira nti n'abashyona bacabikika mukiye vyiza badugije yibaronkeyeho angarawe yo kuronka amafaranga kuko agira ati kera muntu wese aronke ampaka hategerezwa kukambara reba kibaduza re nokuri nkuko badufasha mu bintu byose bagerageze na nubwo buntu babuturose nkuko badufasha kera kenye
nuko badufasha n'imbizo maske zoboneka tukazipokezwa nk'impunzi uko impunzi nashe dufite twakwifashisha na usohoka ikambi turaha ntaye tuca turaha none izo maske twosha tuzikura cyo mbona nuko bodufasha bakadufasha nyene nkuko arabavyeyi
twosaba yuko kweri modufashije izo maske mwanya icyo kiza kitarashika kandi murabona yuko twegwe turi impunzi ataburyo dufise kuba twoshobora kuba tworonka izo maske nukuri turasabye dusaba kweri abazejwe amagara y'abantu kweri badufashe kweri kugira ngo turabukuru twoyikingirisho kiza kweri
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze ino tariki mu mateka y'isi. Twabiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1950, ikinyamakuru cyitwa Life cyaciwe burundu mu Misiri kimaze gusohora inyandiko ku mwami Farouk. Ikinyamakuru Life cyashinzwe mu mwaka w'1883 maze gisohoka ubutitsa mu gihe cy'imyaka 53. Cyandikaga amakuru afite inyungu rubanda ndetse kigashyiramo n'amakuru yo kwidagadura. Cyasohoraga ibishushanyo, ibitekerezo ndetse n'urwenya byategurwaga na bamwe mu banditsi bari bakomeye cyane ku isi. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1950, icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko ku mwami Farouk cyahaye umutwe wanditse utya: ikibazo cy'umwami Farouk wa Misiri. Leta ya Misiri yabifashe nk'igitutsi ku gihugu, maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ifata icyemezo cyo guca burundu mu Misiri ikinyamakuru Life, ndetse n'ibyari byatangiye kugurishwa birafatirwa.
Venuste Nshimiyimana, tugushimire kutwibutsa ibyaranze amateka y'uno munsi. Dushimire na mwebwe mwariko muratwumviriza. Kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cegeranijwe na Magdile ya Bero, magishikirijwe na Jewe Diane Nahazwe na kibashikije ndi muhiri wanje mu ntumbero gukomeza kwirinda ikiza ca virus ya corona. Ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa. Tuzongerejo ntaho twatanguriye.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yo yabaye isubizo cacu. Shikiriza, icyo
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu